Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, uramutse neza.
Mwaramutse Eugenie. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarashikirije Sena ikirego ku wahoze ari Perezida wa Amerika Donald Trump. Abashingamateka ba Congress bemeje icyo kirego mu ndwi iheze, bagiriza Trump icyaha kimwe cyo kugomora abanyagihugu gushaka gutembagaza inzego z'ubutegetsi. Kuri bo, Trump ari nyuma y'igitero cy'abanywanyi biwe cyabaye ku ngoro ya Capitol. Inama nshingamateka ya Amerika ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere kigwamo abantu batandatu. Abasenateri b'abarepublikani n'abademokrate barumvikanye ko badaca batangura kuburanisha icyo kirego bakimara kugihabwa, kugira ngo bahe abashingwamanza b'abashingamateka bitwaye hamwe n'abavoka ba Trump igihe gihagije cyo kwitegura. Gutyo bavuga ko urubanza nyezina ruzotangura mu ndwi izotangura kuwa mbere itariki y'umunani y'ukwezi kwa kabiri kuza. Muri Amerika kandi akagwi kigenga kegukira ubushikiranganji bw'ubutungane gashinzwe amatohoza kavuze ko katanguje itohoza rigamije kumenya nimba hari uwo muri ubwo bushikiranganji yoba yari mu mugambi wo gusesa intsinzi ya Perezida Joe Biden mu matora ya mu 2020. Umugenduzi mukuru muri ubwo bushikiranganji Michael Horowitz yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kwihweza kunyifato zaranze abategetsi bubu ndetse n'abahoze muri ubwo bushikiranganji kuri ico kibazo. Gutangaza iri tohoza kubaye nyuma yaho ikinyamakuru The New York Times cya muri Amerika cyandikiye ko icyegera cy'umushikiranganji w'ubutungane Jeffrey Clark yaganiriye na Trump umugambi wo gukura Jeffrey Rosen yasubiriye ivyifata kibanza William Barr igihe yasezera muri leta. Muri Afrika, leta ya Centrafrica yavuze jo ku munsi wa mbere ko abasirikare bayo bishe abagwanyi b'abarobere 44 bari mu mugambi wo gukikuza bakagota umugwa mukuru Bangi batumbereye kwirukana ku butegetsi Faustin Archange Touadéra aherutse kongera gutorwa kurongora icyo gihugu. Mu butumwa yashize kuri Facebook yayo, leta yavuze ko yifashishije inteko z'abanyarwanda n'Uburusiya zicuditse nayo muri urwo rugamba bagaba igitero mu mihana y'i Boyali ku birometero hafi 90 uva ku mugwa mukuru Bangi. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagui yavuze ko leta yigaruriye agasagara ka Boda kari ku birometero 244 uva i Bangi bafashijwemo n'inteko z'Uburusiya. Abanyanigeria bagarukanye icyizere cyo gusubira gufata ingendo muri Leta Zunze za Amerika inyuma yaho Perezida Joe Biden ku munsi wa mbere agishika ku butegetsi ahagarikiye ingingo yafashwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Iyo ngingo yabuza ingendo muri Amerika ku banyagihugu bo mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu hamwe n'ibihugu bya Afrika. Leta ya Trump yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku makenga ajyanye n'iterabwoba, avuga ko ibihugu byashizwe kuri urwo rutonde bidakwije ibisabwa bijyanye n'umutekano. Ariko abaneguye iyo ngingo bavuze ko icyitwazo cy'umutekano atari yo mvo nyakuri yatumye iyo ngingo ifatwa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ejo ku munsi wa mbere ko gucandaga COVID-19 byokogwa kuri benshi kandi ku muvuduko munini, haba mu bihugu bikize ndetse no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Akamo k'uwo mutegetsi wa ONU gatewe mu gihe isi yose imaze gushika ku miliyoni zirenga 2 z'abantu bamaze kwicwa na COVID-19 ku isi, n'abababa imiliyoni 100 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza Johns Hopkins yaha muri Amerika.
Aloyse Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti Mwiti wangwanye, imumva na dirigu ya Amerika, ivugira Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Twongeye kwa ikaze mwese makuru yacu ya mu gitondo. Nyuma y'iminsi 7 umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo, abaturage baravuga ko inzego za police zitaborohereza kubona impushya mu buryo bwihuse igihe habonetse impamvu ituma basohoka.
Abo byoroshye no gukwepana n'aba police kuko icyangombwa urakidekarara kigatinda kuza kandi burwayi ni ibintu bisaba kwihuta ako kanya.
Tugiye tugera hano bakadusubiza inyuma tukagomba kujya guca hasi hariya muri za Nyagatovu hano. Hari igihe bitinda cyane.
Abo ni bamwe muri abo batuye umujyi wa Kigali. Urubyiruko rwize ibijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza y'Imwaro mu Burundi rwishingiye ikigo cy'ubuvuzi mu rwa mukuru wa politiki Gitega, rumaze kubona ko leta nta kazi izababonera. Muri Kongo Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga Ilunkamba aritaba Inteko Ishinga Amategeko kuri wa kabiri kugira ngo agire ibyo yisobanuraho. Byasabwe n'abadepite 301 baturuka mu mashyaka atandukanye. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ni mu gikuri. Radijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma y'iminsi 7 umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo, abaturage baravuga ko inzego za police zitaborohereza kubona impushya mu buryo bwihuse mu gihe bafite impamvu ituma basohoka. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Amabwiriza yatanzwe n'ubutegetsi kuri iki kibazo yerekana ko umuturage ushaka gusohoka atari ku rutonde rw'abemerewe akazi asabwa kubanza kubisabira uruhushya polisi y'igihugu. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko ibyo basabwa bisa nk'ibirimo amananiza.
Ntabwo byoroshye no gukwepana n'aba polisi kuko icyangombwa urakidekarara kigatinda kuza kandi burwayi ni ibintu bisaba kwihuta ako kanya.
Numvise avuga ko noneho mwemerewe kuba mwabisabira mu mudugudu murumva ari ibintu bizabafasha noneho.
Uri abantu batuye Kigali hari nk'abantu bahageze batari bakavukire no kumenya umuyobozi w'umudugudu usanga ahamaze imyaka ingahe bigoranye.
Tugiye tugera hano bakadusubiza inyuma tukagomba kujya guca hasi hariya muri za Nyagatovu hano. Hari igihe bitinda cyane.
Ikibazo rero ntuza nta nubwo nzeze rwose. Online rero ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo twese tubishoboye. Reba telefone mfite bya online n'ibikorwa kuri za tatu zindi ntabwo mbizi.
Kugeza ubu amabwiriza yerekana ko ushaka uruhushya arusaba polisi y'igihugu akoresheje telefone cyangwa se binyujije kuri murandasi. Polisi itangaza ko hari abarenga kuri aya mabwiriza bakajya mu muhanda batasabye uruhushya cyangwa bakava mu rugo batarusabye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi n'umutekano Irumanzi George nibyo asobanura.
Abantu baracyaza akavuga ati nge nasabye uruhushya narubuze cyangwa rwatinze narinje kwibariza tukamusubirizayo ku muhanda. Turacyabona n'abandi bitwaza yuko hemewe gukorera siporo mu mudugudu ariko ugasanga umuntu yarenze n'akagari n'umurenge. Si ngombwa yuko ucibwa amande. Ibi bintu tukwiriye kubigira ibyacu tukabyumva, izi ngendo zitari ngombwa tukazireka.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko abantu basabye uruhushya badakwiye kurambirwa mu gihe batinze gusubizwa kuko buri busabe bwose bubanza gusuzumwa mbere y'uko bwemerwa. Kubaba bagaragaza impungenge z'uko gutinda kwatuma baba barwaye byabagiraho ingaruka. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yatangaza ko hashyizweho uburyo bwihuse kandi bworoheye aba barwayi bakwifashisha.
Korohereza abantu no kugira ngo tubiteho kurushaho nuko ubuyobozi bw'ibanze bufite inshingano yo kuba bwamworohereza mu kumuha urwandiko rwerekana ko uyu muntu arwaye agiye no kujya kwivuza ahanaha. Akaba yahamagaza moto niba atarembye, akaba yahamagaza taxi. Mu biganiro byabayeho byo kugira ngo turusheho kwitaho abantu bashobora kugira ikibazo cyo kujya kwa muganga. Uretse na COVID ni indwara umuntu umubyeyi ashobora kurwaza umwana mu gihe agishakisha ko agera ku kigo nderabuzima, hakaba hari uburyo yakwifashisha akoranye n'inzego z'ibanze kugira ngo duce kakajagari ko kugira ngo abantu bagende badafite iki impamvu ifatika ituma bagenda.
Ku ruhande rwayo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba abakora mu nzego z'ibanze zigiye kwifashishwa mu gutanga impushya cyane cyane kubifuza kugana amavuriro kwirinda amarangamutima. Minisitiri Shyaka Anastase.
Umukuru w'umudugudu ni umuyobozi ufite inshingano n'uwo muntu urwaye ntabwo ari himba inyandiko ya mudugudu. Icya kabiri twifuza ko kibaho nuko na za telefone zabo bazishyiraho kugira ngo nuwayibona amubaze ati si urwandiko niwe urutanze. Ubwo ibyo birakorwa mu gihe akarere n'umurenge batashoboye gutabara kuko nabo bafite ubundi buryo bakoresha kugira ngo bashobore gutabara kugira ngo atazagira rwose umuntu uvuga ati umwana wanjye agize ibibazo bikomeye ndamubuze kubera ko nabuze uko ngera kuri ku kigo nderabuzima. Nagira ngo rwose mu nzego z'ibanze babyumve ni ikintu gikomeye, ntabwo ari kuvuga ngo ni mu bikoresho mushaka, ntabwo ari kuvuga ngo mutanye nk'inzoga ibishye, ariko igihe hari ikibazo ubuyobozi nizo nshingano zabwo ni ugushaka uburyo bukemuka bagashyiraho nimero zabo n'uwo mupolisi bageraho akabazireba akabashobora guhamagara mudugudu akambwira uko ni urwandiko n'igi rwanditse.
Kuva gahunda yaguma mu rugo yatangizwa mu mujyi wa Kigali tariki ya 19 z'uku kwezi, polisi y'u Rwanda isobanura ko abantu basaga 70,000 aribo bamaze gusaba impushya, muri bo abarenga 15,000 barangiwe kuko ibyo babaga bashaka gukora bitabaga bifite ireme. Kugeza kuri iki cyumweru mu Rwanda bari bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 barabageze ku 12,975, muri bo bamaze gukira bagira ku 8,420, naho abangana n'1,381 baracyarwaye mu gihe 174 ari bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umubano w'u Burundi n'u Rwanda uri hafi gusubira kuba mwiza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wabitangaje yasobanuye ko intumwa z'ibihugu byombi zimaze iminsi ziganira mu ibanga kuri iki kibazo kandi ko ibyavuyemo bitanga icyizere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Intumwa zavuye mu Rwanda ziza kubonana n'izo mu Burundi mu ndwi ya nyuma y'ukwezi guheze. Budakeye na kabiri izo mu Burundi zarungitswe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire zace zigenda nazo zimara i Kigali indwi yose. Vyose vyabaye mu ibanga ntangere. Uko niko isoko ryacu ry'amakuru ryabitubwiye mu bushikiranganje bw'imigenderanire mu Burundi. Waduhaye amakuru ntiyashoboye kudutomorera neza amazina y'abitavye ivyo biganiro ku mpande zose, gusa yatwemereye ko bari hagati ya 5 na 10 kuri izo mpande. Twagerageje kubaza mu bushikiranganje nk'ubwo mu Rwanda Minafet ariko ntivyadukundiye. Ico bikoze uwahaye amakuru y'Ijwi rya Amerika ari Bujumbura yemeje ko izo nama zose zari zo gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ivyo abashikiranganje babiri bajeje imigenderanire Albert Shingiro w'u Burundi na Vincent Biruta w'u Rwanda bafundikiye ku mupaka wa Gasenyi Nemba ivyo bihugu bihana mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Ico gihe Vincent Biruta yari yemeye nawe ko agiye kugendera u Burundi.
Tukaba twiyemeje gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umubanyi hagati y'ibihugu byacu wongere kuba mwiza. Akaba ari muri urwo rwego nemeye n'ubutumire bwa mugenzi wanjye nko kuzagirira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi ku matariki tuzumvikanaho.
Mu ndwi iheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Albert Shingiro yaremeye ko ivyo biganiro twabwiwe ku mpande zose vyamaze gutangura, gusa ntiyatomoye neza aho biriko birabera.
Ku buryo twibaza yuko tuzoshobora kubandanya tuganira n'ico gihugu kugira ngo buke dushobore kugenda tunagura imigendanire yacu hagati y'ibihugu. Bene gihugu b'u Burundi n'u Rwanda bashugenderanira bashobore mwese gushora ibidandazwa hirya no hino. Birashobora gufata umwanya muto cyangwa muremure, mugabo igikuru n'uko ibyo biganiro bihari.
Icyo gikorwa rero n'ukirabandanya turaza tubavugana naho tutabicisha mu nyamakuru iminsi yose, tuguma tuganira kugira ngo turabe ko bukebuke twanagura iyo migenderanire yatosekaye bimwe boneka mu 2015.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe nyene aheruka kwemeza ko ivyo biganiro biriko biraba kandi ko bigeze kure. Hari mu ijambo ryiwe mu mpera z'ukwezi guheze.
Inzira ni nziza, hari byinshi bigenda bigerwaho, hari bitararangira neza. Akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu, abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi. Hari ibiganiro rero biriho dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi, ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti.
Ivyo vyaraye vyemejwe kandi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mungu mu ikoraniro kaminuza ryo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD. Imvugo ya Evariste Ndayishimiye iratandukanye niyo yahora akoresha kuri ico kibazo, kuko yatangaje ko afise umwizero mwinshi ku kizova muri ivyo biganiro.
Igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira, ariko naco tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini. Jewe ndafise icizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana, kuko ubu twarabaze kubona ico dupfa turakizi. No kuvuga hijya ejo muzosaga tubazanya ngo none burya twapfiki. Kajya gusa ariko kaduterani ntiboba mu karere kose mwisi yose, arico gihugu cyo rero azavuga ngo kirankana n'u Burundi, kandi tuvugura urimi rumwe turabavukanye. Turizeye neza yuko aho bukera bizogenda neza, kuko ubu turabona ko indongozi zatanguye kuza ziravugana kugwego kugwego, kandi biriko bigenda neza cyane.
Umuhinga akurikirana hagufi ivyerekeye imigenderanire yigisha no muri kaminuza zitandukanye Bujumbura yabwijwe rya Amerika ko agereranije ingene imvugo y'abategetsi muri ivyo bihugu bibiri yahindutse, vyumvikana kuri we ko icizere cyo gusubira kunywana ari cinshi. Ishirame ryigenga RCP Raison des Citoyens Probe mu Gifaransa ryamagihweza ibishikirizwa n'abo bategetsi amakoraniro canke imyerekano Le Liberté Publique yori nyotewe ko abanyagihugu babakumbibe basubira gusangira kabisi na gahiye. Gervais Nibigirane cagira curongoye RCP.
Hatufatire nko mu ntara za Cibitoke, ntara za Kayanza, ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga, hamwe n'abandi baba mu gihugu cy'u Rwanda bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye abo nyine, haba ifungwa cyangwa ibindi no guhana abageni. Ariko uyu munsi tubona yuko ubwo budandazwa iyo migendanire itakihari nk'uko yari hari mu myaka yahera. Kubera uyu munsi Murundi agiye mu Rwanda ntashobora kugenda yidegenza neza nk'uko kandi n'ubundi bigenda uko nyine. Igihugu cy'u Rwanda sanzwe ari n'impunzi zahungiyeyo, biba byose rwose ko izi mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizero yuko ibyo arababagiriza bitakihari.
Iyo migenderanire yatanguye gutosekara nyuma y'imvururu zadose Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igihugu cy'u Rwanda cahaye ndari impunzi z'Abarundi zirenga ibihumbi 70. U Burundi bwahavuye bwagiriza ico gihugu ko muri abo cahaye ndaro harimo abacatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu, ndetse u Burundi buherutse gusaba ko bamwe muri abo bokwirukanwa. Yamara u Rwanda rwatangaje ko rudashobora kwirukana impunzi igengwa n'amategeko mpuzamakungu. Klaveni Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Mu Burundi, Minisitiri w'Umutekano Ndirakobuca Gervais yamuritse ibikorwa bya ministeri ye byo mu gihembwe gishize. Mugenzi wacu Eloge Birika neza yateguriye iyi nkuru.
Mu mezi atandatu ya nyuma y'umwaka uheze ubushikiranganji bw'umutekano intwaro yo hagati y'iterambere rusangi bwemeza ko ibyo bwari bwasabwe na leta muri rusangi bwabiranguye neza cyane. Umushikiranganji aburamutswaje Gervais Ndirakobuca ku kagoroba ko kuri uyu wa mbere yakoranije mubiri we ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abaserukira ibisata byabwo bitandukanye n'abanyamakuru kugira ngo abibabwire. Yishimiye cyane nk'urugero kubona nko mu bijyanye n'ubugwanya igiturire hashyizweho mu kiringo cyo hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwa cumi na kabiri udusandugu mu makomine yose yagize u Burundi abanyagihugu bashikirizamwo bakaba bakiye bakanarega bamwe mu bategetsi bo ku nzego zo hasi iza komine n'intara abagibiturire canke abarenganya abantu hakibagiwe aho mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Gervais Ndirakobuca yanavuze ibitigiri vy'impunzi zatahutse bona ko muri ico kiringo ari naho iziva mu Rwanda u Burundi bwavuga ko zafashwe bugwati zatanguye gusubira iwabo.
Harakiriwe imiryango y'impunzi ngana 111,000 n'itandatu bagizwe n'abantu 333,633. Yongera iranafashwa eka mbere barasubizwa mu zabo. Abashika 23,821 bakaba baje bava mu gihugu cya Tanzania, 78,097 baje bava mu gihugu cy'u Rwanda, 1,449 bavuye mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi, 231 bavuye mu gihugu cya Uganda, 60 bavuye muri Kenya, 4 bavuye mu gihugu cya Zambia, hamwe n'umwe yavuye mu gihugu cya Malawi.
Umushikiranganji Ndirakobuca yanagarutse kandi ku bigwanisho ibicuruzwa vya magendu n'ibiyayuramutwe vyafashwe.
Harakozwe amasakwa suzuma angana 270. Ibigwanisho bikira umuriro bingana 35 byarafashwe ibisasu ntezwantuke 105 byarafashwe amasasu 4480 byarafashwe ibisasu biturika 4 byarafashwe ibitenge 40000 812 byarafashwe ubumwanya 2258 bwarafashwe amaritiro 93,551 n'imwe n'igice y'inzoga zitemewe n'amategeko zarasheshwe ibiro 799 n'ibicumunani by'urumogi hamwe n'udutu tungana 6,398 byaraturiwe
ikindi gishimira rwose ni kiringo cyo kuronsa impapuro abitura ibisata bitandukanye by'igipolisi cyagabanijwe kugeza ku minsi itatu yitwa ko ariyo myinshi
aha twavuga nk'urupapuro ingenzi murekarengane laissez passer rutangwa mu gihe cy'umunsi umwe urupapuro rw'inzira rwitwa passeport rutangwa mu minsi ibiri urupapuro rw'ingenzi murekarengane CPG rutangwa mu minsi ibiri hamwe rero n'uruhusha rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi itatu urupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa urupapuro rwo kumenyesha ko umuntu yatakaje ikintu nubwo gusaba inomero z'imiduga ubu bikaba bishobora gukugwa ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubushikiranganje
amanota 100% niyo ndira ko buca nabo bakorana biha
ibikorwa byose byari bitegekanijwe muri aya mezi atandatu aheze y'umwaka 2020 ushira umwaka w'2021 yararanguwe ibicijana kuijana
ariko mukuru w'igihugu siko abibona Evariste Ndayishimiye yerekanye akababaro mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryabareye igitega ku mugwa mukuru wa politike kuri uyu w'Imana aho hatorwa munyamabanga mushasha mukuru wawo atanga akarorero ku mugambi w'ukubakira ibitaro ikomine yose
naraye mbabaye cyane twatanga uyu mugambi wo kubaka ibitaro mu makomine kugira ikomine yose ironke ibitaro abona cyo ico gikorwa nagiyeho hijya yeje tasanga igihe naheruka yoshya kwiwe rya mbere niho naho baherukiraye mugambi bagumye bahemba nagiyeyo mu kwicumi niyo nashaka kubuye rya mbere twaviriyeho rimwe ntibasubiyeyo nasanze bikiri uko nabisize none nkabo amahera bahembwe boyasubiza mumfashe rero muri nderetse aho muzobora dutanga igikorwa mwebwe nyene murereke basiyivye muca mundya ka ntidukeneye uzosubira guhembwa amahera yicaye
ubushikanganje bw'umutekano intwaro yo hagati n'iterambere rusangi bwagizwe bumwe muri leta nshasha Ndayishimiye yashinze mu mpera z'ukwa gatandatu umwaka ushize bwahora burimo butatu ubura mutwavuga ko mu mezi atandatu azabuzihatira cyane ku bikorwa bikubiye mu mutekano w'abanyagihugu kubaho neza n'iterambere ryabo Roger Urika neza Ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobora inteko nshinga amategeko by'agateganyo basabye Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga Ilunkamba kwitaba kuri uyu wa kabiri kugira ngo agire ibyo yisobanuraho bisabwe n'abadepite 301 baturuka mu mashyaka atandukanye kuri 500 bagize inteko nshinga amategeko. Araregwa iki? Nibyo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije Cedric Muyoboke, umunyamategeko akaba n'umusesenguzi wa politiki wo muri Kongo.
Nkuko itegeko rya Kongo riteganya bivuga yuko inteko nshinga amategeko mu nshingano zayo igira gukontrola guverinoma cyangwa se executive y'igihugu iyo babonye ministre yakoze ikosa cyangwa se premier ministre yateshutse ku nshingano ze bashobora kumuhamagara mu nteko kugira ngo yisobanure akaba ari mu rwego habayeho gukolekta amasinyature ngo agera kuri 300 niko bivugwa bose bashaka kuko Premier Ministre Ilunga Ilunkamba yakwitaba ngo akabasa gusobanura inteko kubyo yagirizwa birimo kudashobora kuyobora neza ngo guverinoma akaba ariyo mpamvu bamutumije ngo asobanure azashobore kwisobanura mu gihe azisobanura bishobora kubanyuba cyangwa se bakaba bamufatira icyemezo ariho havamo motion de censure guverinoma yose ikaba yakurwa
none ategereje kwitaba inteko ejo nkuko mubikurikira murabona zitaba cyangwa se ntazitaba
ibintu abantu benshi babyibazaho byumishije amacandwe benshi bavuga n'abandika byamaze umuti w'ikaramu hari bamwe bavuga yuko adashobora kwitaba cyane cyane abantu bari muri obedience ya platform ya FCC aho bavuga yuko atagomba kwitaba iriya biro daje ngo kubera kuko idafite ubwo bubasha bwo guhamagaza Premier Ministre washyizweho na biro definitive ngo ashobore kwisobanura ariko iyo ugiye kubireba mu bundi buryo usanga abangaba bavuye inyuma bashobora nanone kumufataho ibyemezo niyo atashobora kwitaba kuko bigaragara neza ko azaba nta mpamvu ifatika yatumye atitaba birashoboka kuko atakwitaba ariko nanone ikindi gishoboka ni uko yakwegura mbere y'uko yitaba ibyo nabyo numva ntaho yaba aciye inyuma y'amategeko mu gihe yeguye umunsi wo kwisobanura utarage ko yakwitaba cyangwa se akegura cyangwa se ntiyitabe ariko ingaruka muri buri kintu zirahari
ubu tuvuga na minisitiri w'intebe ari I Lubumbashi yagiye kureba uwahoze ari umukuru w'igihugu wa Congo Joseph Kabila yagiye kumusaba inama kugira ngo yegure cyangwa sagumeho yajyanywe n'iki
ibyo niwe wenyine ubizi ariko uko bivugwa kandi bikekwa bavuga yuko ngo ashobora kuba yasize itangazo rivuga yuko nta muntu wemerewe kumuvugira mu mwanya we ngo agiye kubaza perezida wa repubulika wavuyeho Kabila ngo amubaze inama kuko ngo ariwe wamuproposye kugira ngo ashyirwe kuri ya mwanya ariko ikigaragara cyo nuko nyine bari muri platform imwe biragaragara yuko bagiye kujya inama uburyo bitwara muri ibi bintu birahaga
kwibutse mu magambo make Perezida Tshisekedi ajya ku butegetsi n'uwahoze ari ku butegetsi Joseph Kabila barumvikanaga ndetse ubutegetsi basa n'ababusangiye ikibazo cyaje guturuka he
burya bavuga yuko muri politike nta bushuti bubaho ahubwo haba inyungu byagaragariraga amaso y'abantu kuko bumvikanye ariko mu by'ukuri binavugwa yuko ngo bagabane ubutegetsi ariko mu by'ukuri ugiye kureba ikibazo kirasa n'icyavuye nyine kuri iyo mikoranire hagati yabo bombi yagiyeho bamaze kujaho bigaragara yuko platforme iyobowe na perezida wavuyeho Kabila ariyo ifite ubwiganze bw'amajwi mu nteko yari ifite abadepite benshi ikagira abagouverineri benshi ndetse ikagira n'abaminisitiri benshi none biza kugaragara ko mu byemezo wenda perezida ashaka gukora bikavugwa yuko ngo bitatambukwa kuko bishaka biza kugeraho mu inoma ry'abacamanza haje ikibazo uwo niwo mutonyi waje gutuma akabindi gasendera bivugwa yuko ngo yabashyizeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko none bituma umunsi w'irahira ryabo bataza abantu nka ba premier ministre uri muri obedience ya FCC nka perezida wa sena nka perezida wa asamble bakaba batarahabaye ariko nanone ntibyabuza abacamanza kurahira kuko itegeko ryavugaga yuko itegeko rigenga ku constitutionnel rivuga yuko indahiro yakirwa na perezida hari abo mvuze ko ari batatu ngo mu muhango kumurika abo bacamanza bakurikira abaturage nta kugaragara ko harimo kutumvikana ariko perezida yafashe icyemezo avuga yuko azavuga ijambo yavuze ubwo ngubwo muri discours ndo itaratwaye minota irindwi yavuze yuko agiye kuzaho icyo yise consultation yakiriye inzego zose none muri iyo consultation cyavuyemo havuyemo icyo yise nyo sacre ariyo iyi ngiyi irimo igenda ikora bigaragara ko ashaka kugira majorite ndetse bikaba bigaragara yuko abadepite benshi bamaze guherera muri iyo union sacre bashaka noneho kuzayidentifiye majorite bundi bushya kuko ingingo ya 78 bivuga akaba ari wazavamo premier ministre ariho barimo bavuga yuko uyu ministre agomba kuvaho kugira ngo iyo majorite shyashya izatora undi premier ministre kugira ngo nono bakore bafite ubwiganze muri assemblée.
Cédric Muyoboke uri umunyamategeko ukaba n'umusesenguzi wa politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utuye Kinshasa, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venice Nshimiyimana.
Nshuti, mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
You've been listening to news and